Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti bamwanyi mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu. Amakuru mu karere ka Rubavu bamwe mu baturage bananirwa kubahiriza amabwiriza yo gukumira icyorezo cya virusi ya corona.
Tumaze kugera ku bantu barenga 173 ndetse n'amanda atari make, ariko hariho n'abahabwa n'ibifungo byo gukomeza gukurikiranwa mu buryo n'ubundi bukurikije amategeko.
Gilbert Habyarimana ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Mu Burundi abanywanyi barenga 90 b'umugambwe CNL batawe muri yombi muri ibi byumweru bibiri bishize. Amahanga aramagana icyemezo cya Perezida Trump cyo guhagarika umusanzu w'igihugu cye muri OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Nshuti zacu kandi mbibutse ko aya makuru twese na bagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC turayabategurira kandi tukayabagezaho turi buri wese iwacu mu ngo mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Abategetsi b'ibihugu by'Uburayi na Afrika barasabira Afrika amafaranga y'imfashanyo zitubutse kugira ngo bashobore guhangana n'ikiza cya virusi ya corona. Iyi nkuru twayiteguriwe na Fidele Niyongabo.
Abategetsi b'ibihugu by'Uburayi na Afrika bagera kuri 20 batereye akamo hamwe kuko amakungu yofasha Afrika kwishura ku kiza cy'umugera wa corona. Bamenyesha ko amakungu akoranye na Afrika bizofasha guhagarika ikiza cyo mugera. Ako kama katewe n'abakuru b'ibihugu by'u Burundi, Ethiopia, Budage, Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu. Gasaba ko hafatwa ingingo zikomeye zirimo guhagarika irihwa ry'amadeni yose Afrika ifitiye amakungu gushika ikiza cyo mugera wa corona kirangiye. Ivyo bibaye imbere y'inama y'uno munsi kwa gatatu kubijanye no gufashanya mu by'ubutunzi y'abashikiranganje bajejwe ikigega b'ibihugu bigize umugwi G20 birimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubuhindi n'ibindi bihugu. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika baragiye hamwe mu minsi ya vuba kugira basaba imfashanyo y'imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari. Akama katewe n'abategetsi b'ibihugu by'u Burayi na Afrika kavuga ko atagice na kimwe cyo muri Afrika kizokwikingira ikiza cy'umugera wa corona. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bavuga ko hakenewe imiliyaridi 100 y'amadolari y'imfashanyo n'ibimburimburi kugira Afrika ishobore kugwanya ikiza cy'umugera wa corona.
Fidele Niyongabo, komeza noneho utubwire uko amahanga arimo yamagana icyemezo cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump cyo guhagarika umusanzu w'igihugu cye muri OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima n'impamvu yabyo.
Ingingo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhagarika intererano y'amafaranga ya Amerika mu ishyirahamwe rigezwe amagara y'abantu ku isi OMS kubera kugene iryo shyirahamwe ngo ryabyifashemo kubijyanye n'ikiza cy'umugera wa corona yanebaguwe n'amakungu uno munsi kwa gatatu. Abategetsi b'ibihugu byo ku isi basabye ko amakungu akwiye kuja hamwe no gukorera hamwe. Perezida Trump yishyuwe n'ishavu ku byagirizo byo kugene Leta yiwe yabyifashemo kubijyanye n'ikiza cy'umugera wa corona. Abanebagura Leta yiwe bavuga ko yikweze cyane mu kwishyura kuri icyo kiza. Yateye ashavurira cyane ishyirahamwe OMS mbere y'uko afata ingingo ku munsi wa kabiri yo guhagarika intererano y'amafaranga y'igihugu ciwe muri iryo shyirahamwe. Avuga ko ishyirahamwe OMS ryashize imbere amakuru atarayo kuri y'Ubushinwa kubijyanye n'ikiza cy'umugera wa corona. Avuga ko ayo makuru ashobora kuba yatumye ikiza cy'uwo mugera ukwiragira kurushiriza uko byari kuba. Perezida Trump avuga ko kubera izo mvo ishyirahamwe OMS rikwiye kubibazwa. Trump atangaza ko yafashe iyo ngingo naho bamwe muri Leta yiwe bagerageje kumwumvisha kutayifata, cyane cyane abahanuzi biwe mu byerekeye amagara y'abantu. Amerika niyitanga intererano ikomeye cyane mu ishyirahamwe OMS, hafi y'ibice 15% by'amafaranga iryo shyirahamwe rikoresha.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho amakuru mu biyaga bigari.
Kubakunzi kubanywanya ijwi rya Amerika, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano I Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana nabo muturanye mukomere cyane
bisabwe na Sudani y'Epfo inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC yagombaga guterana kuri uyu wa gatatu bakoresheje ubuhanga bwa video conference yigijweyo nkuko urwandiko rwa ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta ari nawe mukuru w'inama y'abaministri ba EAC rubivuga indi tariki izaberaho izamenyekana nyuma iyi nama idasanzwe yari kwiga ku cyorezo cya virusi ya corona mu karere Leta y'u Burundi yahise itangaza ko ifunguye imipaka by'umwihariko imipaka n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo u Burundi buvuga ko bushatse korohereza amakamyo atwara ibicuruzwa ibiribwa n'imiti yonyine gusa iki ni kimwe mu bibazo nkora mutima abakuru b'ibihugu bya EAC bari kwigaho mu nama yabo idasanzwe noneho tujye mu Burundi aho president Petero Nkurunziza yagiranye inama na baburamatari b'intara zose z'igihugu igitega umurwa mukuru wa politiki kugira ngo bafate ingamba zo guhangana na virusi ya corona aho igitega kandi president Nkurunziza yagombaga gutaha banki y'urubyiruko iyi banki izajya yaka inyungu y'amafaranga 7% ku nguzanyo izajya itanga mu gihe izindi banki zo mu gihugu zo zishyuza inyungu irenga mu mafaranga 13%. Iyi nkuru turaza kuyigaruka mu makuru yacu ataha. Mu Burundi kandi abanywanyi 90 b'umugambwe CNL wa Gaton Rwasa vice president w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepute barafashwe barafungwa muri ibi byumweru bibishize. Bamwe bagirizwa gutunga ibirwanisho no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ariko abenshi muri bo ntibaramenyeshwa icyo bazira mugenzi wacu Eloge Wilika neza yakurikiranye iyi nkuru
Mu buraruko bwo Burundi mu ntara ya Kayanza bafungiwe muri komisariya y'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ni 30 bajanywe ku munsi wa kane w'indwiheze bavanywe muri komine Butaganzu wa nyuma y'imishamirano yabahuje n'urwaruka rw'imbonerakure uwo munsi nyene hapfumwe mu mbonerakure ariko ajanwa kwa muganga abaseruka mugambwe SNL mu ntara bagize imbonerakure ku munsi umwe imbere yaho zari zategereye abanywanyi ba SNL zirabakubita bamwe barakomereka cyane rwose kugeza aho babiri muri bo bajanwa mu bitaro ukeye bwaho naho basigura urakurwa rwaruka rwa CNDD-FDD rwashatse gusubira gutegera abanywanyi b'uwo mugambwe wa mbere ufite abanywanyi benshi mu itavuganwe n'ubutegetsi nabo baca barivuna ariko abajejwe intwaro n'igipolisi bagize abanywanyi ba SNL bo ku mutumba wa Mufumya ko bubirimbonera kureba zitera mu ntumbero y'ukwihora hacafi yombonera kure Kugeza kuri uyu wa gatatu twandikiye inkuru ntibari bwajanwe imbere y'inyamiramabi kugira ngo bumvirizwe banakorerwe dosiye Iruhande mu ntara ya Ngozi abandi banywanyi 10 b'umugambwe SNL barahagaritswe ku munsi w'Imana uheze muri komine Kiremba ifatwa ryabo ryabaye inyuma y'urupfu rw'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba witwa Gahororo muri iyo komine yishwe yatemaguwe imipanga nakubiswa amahiri mu ijoro ryo kwa gatandatu w'indwi uheze nk'uko amakuru y'u Amerika rifisa bivuga Mu ntara ya Kirundo bihanura bibe n'izi zibiri za mbere naho ahitwa Kivumu muri komine Gitobe abanywanyi bane ba SNL bahagaritswe bafungirwa mu gasho ka zone Kivumu inyuma y'ibomorwa ry'inzu za bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe muri ako karere nyene bagirijwe gukubagura imbonera kure mugabo bona babaserukira basigura kuri urwo rwaruka rw'umugambwe uri ubutegetsi rwakomerekejwe n'ibiyo ruriko rusitura amazu y'abatavuga rumwe narwo Mu ntara ya Rwigi mu buseruko hirya gato muri komine Gisuru abayoboka indwi ba Gaton Rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka bafungiwe mu gashoboka k'igipolisi muri iyo komine Batatu muri bo bafashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi uheze mu ijoro bagizwa gutoza imfungurwa z'abaroberi mu gihe abaserukira umugambwe mu ntara bamenyesha ko bazira kwegeranya intererano y'amatora. Abandi banywanyi bane ba SNL muri iyo komine nyene bari bahagaritswe ku itariki ya kane y'uku kwezi mu gihe bari bavuye hakurya muri Tanzania mu mirima yabo. Komine Gisuru ihanura urubibe na Tanzania, kandi abanyagihugu begereye urugabano rw'u Burundi n'ico gihugu bakunze kuja kurimirayo. Nabo nyene bagirijwe gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Aloyizi Ngenzi rabona musitanteri wa komine Gisuru asigura ko bafashwe kugira hakorwa amatohoza hanamenyekane icatumye batoza imfungurwa ku nzu ku nzu. Mu ntara ya Cankuzo iruhande ya Ruyigi, itariki ya gatanu y'uku kwezi abanywanyi icumi ba SNL batawe muri yompi bajanwa gufungirwa mu gashoro k'igipolisi ku mugwa mukuru wa komine Mishiha. Bahagaritswe nyuma y'ibwa ry'inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov y'umupolisi ku mutumba witwa Mwiruzi. Anakale Bizimana musitanteri wa Mishiha yasiguye ko bahagaritswe ari abari basanzwe begeranye cyane kandi bagendana n'uwo mupolisi yibwa inkoho hatitaweho ibyumviro vya politike n'imigambwe yabo. Mu ntara ya Bujumbura mu burengero naho muri komine Mutimbuzi abanywanyi batandatu barahagaritswe ku munsi w'Imana itariki zitanu z'uku kwezi. Bafashwe nyuma y'imishamirano hagati y'abanywanyi ba SNL n'imbonerakure yatumye abantu cumi bakomereka. Inyuma yo gufungirwa mu gashoka ka polisi mu gatumba muri iyo komine, bahavuye bungururizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuva ku itariki ya cumi. Abaserukira uwo mugambwe utavuganwa n'ubutegetsi muri Bujumbura bemeza kumushikiriza manza w'intara yafashe ingingo yo kubarungika mu ibohero batigeze bumvirizwa n'inyamiramabi. Ku munsi wa kane w'indwi uheze naho izindi ndongozi zina za SNL zo muri Maranza ya mbere n'iya kabiri ziramaze gutabwa muri yompi zijanwa gufungirwa mu gashoro ko muri komine Kabezi. Boba bose bagirizwa ugutunga ibigwanisho no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu co kimwe n'abagenzi babo ba mbere batandatu bo muri iyo komine ya Mutimbuzi nyene. Mu buraruko bushira uburengero mu ntara ya Cibitoke naho ku itariki ya ndwi abanywanyi icumi ba SNL batawe muri yompi bafungirwa mu gashoro k'igipolisi ka komine Buganda nyuma y'imishamirano yari yabahuje n'imbonerakure mu ijoro rya bukeye bwaho ahitwa Cunyu. Mu burengero muri Bubanza iruhande yaho bihana urubibe muri komine Musigati, abanywanyi batatu b'umugambwe SNL ku musozi Munanira barahagaritswe ku munsi wa kane w'indwi uheze bagirizwa gukoresha inama mu ijoro zitemewe n'amategeko. Bose bari mu ndongozi z'urwaruka rw'uwo mugambwe kuri uwo musozi, bafungiwe muri komisariya ya polisi ku mugwa mukuru w'intara. Nayo mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero kuri uyu wa mbere, inyuma yo kubura uburongoye umugambwe SNL muri zone Gatete ya komine Rumonge, abajejwe umutekano n'iperereza baciye bata muri yompi abakozi biwe batatu. Bamwe mu bahinga bakora ku kibazo c'agateka kazina muntu mu Burundi basanga icyuka cyo kutihanganiranira muri politike kidatanga umwizero ku nteguro y'amatora yimirije vuba. Karina Tertakia ni umwe muri bo.
Le contexte actuel malheureusement n'est pas encourageant. Je n'aime pas faire de prévisions parce que tout peut arriver, mais le contexte est certainement inquiétant.
Icyuka kiharubi kibabaje nta cyizere gitanga mugabo sinkunda kuvuga ibitarashika kuko byose bishobora kuba, ariko icyuka giteye amakenga mu 2020 uraze kuva mwaka w'2019 wose n'aya mezi atatu canke ane ya mbere y'2020 hagumye hamari utavana kafatiye kuri politike. Leta n'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi bibasiye abatavuga rumwe nabo cyane cyane abanywanyi ba SNL, umugambo ukomeye kuruta iyindi mu itavuga rumwe n'ubutegetsi. Mbere no kuva mu kwa mbere abanywanyi benshi ba SNL barishwe, abandi barakubitwa bunyamaswa n'imbonerakure, mu gihe abandi ndiri bahagaritswe batabwa muri yompi n'ubu bakaba bakiri mu mabohero. Mu cuka nk'iki rero ntawo kwitega amatora yigenga kandi abaye mu muco. Niko umukenyezi yari mu mugwi mushasha w'abahinga bigenga bakora amatohoza ku Burundi IDHB mu mvunyafunyo y'Igifaransa yabwije Amerika. Turetse umugwi seni utunganya amatora abanyepolitike batandukanye baba abakandida mu matora y'abashingamateka canke y'umukuru w'igihugu amaze iminsi batanga ubutumwa basaba abitoza kwirinda imvugo iryanisha abanyagihugu icyoza abahiganwa hamwe n'icanishamo. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda, aho abantu barenga 170 bamaze gutabwa muri yombi mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba kubera kurenga ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana aratubwira inkuru irambuye.
Amabwiriza guverinoma y'u Rwanda yatanze agamije gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona arimo kutubari twose dufunze, insengero n'amakoraniro y'amasengesho bihagaritswe, kimwe no kuva mu ngo nta mpamvu ifatika. gukorera imyitozo ngororamubiri hanze y'urugo nabyo biri mu bitemewe, ariko hirya no hino hagenda hagaragara barenga nkana kuri aya mabwiriza. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera aratanga zimwe mu ngero zikunze kugaragara z'abatubahiriza amabwiriza.
Urugero rwa mbere ni ukubeshya. Hari abantu bikigaragara ko babeshya bagafatwa, kandi polisi yagiye ibigaragaza. Nagwa nk'urugero itariki 5 Mata hari umubishop wafashwe abeshya ko agiye gutanga ikiganiro kuri radio, biza kugaragara ahubwo yuko agiye mu rusengero. Icyakabiri kigaragara nuko hari abantu bagisenga ari benshi, hari abantu bafashwe mu byukuri byagaragaye yuko batubahirije gahunda. Icyagatatu kigaragara ni uguhuriza abantu hamwe cyangwa se nubwo abantu bahuriye ari benshi ntibahane intambwe. Kunywa inzoga ntabwo bibujijwe, ariko nanone ni ukuvuga ngo niba uri iwawe kuko gahunda muri izi mu rugo ukwiye kwagura inzoga ukayinywa. Ariko cya kintu kikiri umuco w'Abanyarwanda cyo kuvuga ngo inzoga iryo hisangiwe kiragenda kigaruka, abantu barafata. Cyangwa se ugasanga abantu baracuruza ibindi hirya bahashyize akabari, uracuruza butike hirya inyuma washyizemo akabari. Ntibyagutangaza abantu avuga ati ngiye kwa muganga, cyangwa se mvuye kwa muganga baza ordinance ya muganga akayibura, avuga ati ngiye guhaha akirirwa agendana igitoki mu modoka neza akakigarura.
Ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu nibwo mu Rwanda hagaragaye umuntu wa mbere wanduye virusi ya corona. Hirya no hino mu gihugu hashyizweho inzego zigenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza yatanzwe yo kwirinda ko virusi ya korona ikomeza gukwirakwira. Izi nzego zikanafata abadashaka kubahiriza ayo mabwiriza. Bwana Habyarimana Gilbert uyobora Akarere ka Rubavu avuga ko abantu barenga 170 bamaze guhanirwa kutubahiriza amabwiriza yo gukumira virusi ya korona, ndetse ko muri bo hari n'abashyiriweho gukurikiranwa abafunze.
Hirya no hino hari abashaka kunyura kuri aya mabwiriza muri rusange no gukora imirimo itemewe kandi barayibujijwe. Ahangaha mu rwego rw'akarere ndetse no mu rw'imirenge hasizweho ubugenzuzi buhoraho kandi bwo kureba abadashaka kubahiriza amabwiriza, ngira ngo ni nayo mpamvu hamaze guhanwa abatari bake. Tumaze kugera ku bantu barenga 173 ndetse n'amanda atari make, ariko hariho n'abahabwa n'ibifungo byo gukomeza gukurikiranwa mu buryo n'ubundi bukurikije amategeko.
Hamwe na hamwe cyane cyane mu bice by'itaruye umujyi usanga bamwe bafunga utubari bakajyana inzoga mu ngo akaba ariho zinywera, mu gihe hari naho bazinywa bikingiraniye mu tubari. Nko mu ntara y'Amajyaruguru abantu 200 bari bamaze gufatwa no gucibwa amande bazira kutubahiriza amabwiriza yo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Iyi akaba ari imibare yatangajwe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatatu. Muri rusange bafatirwa mu mihanda nta gahunda ifatika ituma bava mu ngo zabo, bahurizwa hamwe hubahirijwe intera nibura ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi bakigishwa, ndetse bagasobanurirwa neza amabwiriza ya leta ajyanye no kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona, hanyuma bakarekurwa bagasubira mu ngo zabo. Polisi y'u Rwanda ivuga ko kubahiriza neza amabwiriza yatanzwe yo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona aribyo bizagena igihe abantu bazamara mu ngo. Uko bakirenza amabwiriza bigatuma abantu bakomeza kwandura no kwanduzanya, ni nako igihe bazamara bategetswe kuguma mu ngo kiziyongera. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ise mu Kinyarwanda cyangwa urubandu mu Kirundi ni indwara y'uruhu iruhindurira ibara rimwe na rimwe, ndetse uyirwaye akishimagura. Ibindi bisobanuro ni mu kiganiro muri Isanga mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yagiranye na muganga Eli Mupera, umuhanga mu buvuzi bw'indwara zo kurukoba, ni ukuvuga indwara z'uruhu.
Indwara yise cyangwa indwara bita urubandu, koko barayita pteriasis versicola mu Faransa cyangwa mu Cyongereza, ni indwara ifatiye ku rukoba, ni indwara rusange. Umuntu avuga indwara rusange ni ukuvuga ko ari indwara umuntu asanga mu bantu kenshi na kenshi. Ni indwara zikunda kuboneka ugiye muri consultation iminsi yose, babona nk'abantu bashika 4-5 mu baje kwivuza, kuko hariho benshi batanayigendana badashima no kuza kwivuza kuko bayimenyereye. Ni indwara zimwe zifatira ku rukoba, kuko burya indwara ziri ku rukoba ni indwara ziri imigwi ibiri, kuko mu ndwara ziri ku rukoba cyangwa umubiri hari nk'indwara ziba zerekana, hari ibimenyetso by'indwara ziri nko mu mubiri imbere, tugafata nk'indwara ya sida cyangwa indwara ya diyabete ishobora kugira ibimenyetso ku rukoba, y'umuntu ugashobora kugira iti iyi ndwara koko ni si naho ibimenyetso biri ku rukoba, indwara ni imbere. Iyo yoyo ku byerekeye iyo ndwara yise ni iri mu migwi y'indwara, koko itaba ivuye mu mubiri, ibiva ku ari umubiri ucanga urukoba ruba rwanduye. Ni indwara nk'uko mubivuze iva ahanini ku migera, imigera mu Gifaransa twavuga na majerme cyangwa ama mikrobe bayishobora kuva ku bintu ubwo bimusanzwe igira ubwoko une hari ibintu bitama virus ama parasites ama bacteri n'ama fungus ama mycose yoyo iyo ngwari iva muri ubwo bwoko bwa kane n'ubwoko bw'ama fungus hanyuma umugera ubu bitera bawita ugitera bawita malassezia firifiri ni kuvuga ni ibintu umuntu agiye muri bijya bya rugagamisha aribyo twita microscope umuntu ashobora kurondera akayibibona iyo ukeneye kumenya koko ko iyo ngwara nyezina ari itiyayi spesifikana iyo ngwara rero ahanini iva kuri iyo migera nayo ikagira ibintu bituma ni nk'iyo umuntu abiri ibyuya cyane cyangwa iyo umuntu afise ibintu bita umengo na nk'amavuta biva ku mubiri bita sebum ahanini umuntu abisanga nko mu maso hajya hari abantu umengo n'abatisize amavuta ukabengo umubiri uranyira kuri ku muntu umengo yisize amavuta ukabisanga ku gikaraza cyangwa mu mugongo mu bice byo hagati yo navuze mu maso ku mubiri rero ku gikaraza hejuru iruhande y'amabere cyangwa mu mugongo bishobora gushwiragira n'umubiri wose mu nyuma bikatandukira imishatsi inzara hagati yo mu mano n'umuntu atabivuje hakiri kare ibyo bigaca bizana amabara nka kujya kw'ingwe murabona urukoba rw'ingwe hamwe usanga hirabura hano ugasanga hera ko kuyibonye hanyuma wagenda uzanye nk'ikintu uharuza umubiri ugasanga ku mubiri harava ko nk'ibivunjivunji by'umubiri biza biva hejuru fashe n'ikintu kidakarishe mugabo gifata ku mubiri wakura ko ibintu mu gifaransa two kwita desquam ubona ko umubiri uvunguka hanyuma rero mu nyuma bikazana no kujyana ugasanga birakujya mu nyuma iyo umuntu atabivuje hakiri kare biratandukira izindi bice by'umubiri nk'inzara n'imishatsi imishatsi igatera ikoroka hanyuma ikakurya cyane inzara zigatera zizuka hanyuma hagati iyo bifasheho hagati y'amano birahava bigira ingaruka mbi kubera umubiri uwagaza ntabavuze ko bijyana ugaca usanga hinjiyemo iyindi migera bishobora kujyanamo indwara zikomeye zimwe bita erisiperi bica bisaba ko kubivura bifata umwanya munini n'iyo utabivuye bigashobora kubangamira cyangwa bigahitana ubuzima bw'umuntu iyo bimaze gukura navuze ko bitandukira inzara n'imishatsi bica bigora iyo migera ikigwirirana rwose igaca ituma bigora no kuyivura ugasanga imiti ahubwo umara umwanya mutonyi bikiri bikenya umuntu ashobora kuvuza imiti ijya yikusiga ku mubiri
none se dr mupera
bisaba umuntu akoresha ibinini naho nyine ikiringo kirekire
nicyo nari ngiye kubabaza mu byerekeranye no kuyivura niba iba ari indwara itewe na mikorobe kandi ziri mu mubiri imbere umuntu niba ashobora kuyivura akoresheje ibyo gusiga ku ruhu cyangwa se niba agomba gufata iyo miti
ego kuyivura koko nababwiye yuko ahanini kiri hagufi mu kuyivura umuntu akoresha imiti y'ubusiga bigiye umengo n'amavuta hanyuma iyo yamaze gukomera naho muca mwumva ko imigera itera igwirirana ishobora kuja mu mubiri bica bisaba yuko umuntu akoresha imiti y'ukunywa burya rero n'imiti y'ubusiga si ugupfa kugena atoye kuko burya hari ijya miti yose yaba iy'ugusiga cyangwa iy'ukunywa iri mu migwi umuntu rero yaca atora mu miti y'ama antimikozike niyo bivura ayo mamikoze kuko hari n'iyindi iri bundi bwoko bisaba yuko koko umuntu abanza kumenya iyo ndwara atayimenye naho akamunta kwa muganga kugira ngo umuntu nahava apfa imiti atoye kuko ukoresheje umuti utari wo urashobora gutuma haba ingaruka mbi zivuye ku miti mibi uba uri kurakoresha
bivuze ko umuntu agomba kwivuza atagomba kwivura
ukugene ishobora kwandukira iva ku muntu ku wundi ashobora kuvana nko gusangira impuzu umuntu akaba yigwaye agakura akagahuzu ubundi agaca akihereza nka cyane cyane nka bajya bakina umupira cyangwa bajya bagira ibintu byo kunonoka siporo cyangwa atletisme umuntu agakura mayo agaca ahereza uwundi cyangwa bijya by'aba atlete ugasanga barabira ibyuya byinshi mu maguru bivuga yuko nk'iyo umuntu kugira umuntu ayi kwikinga tezo kugira isuku y'umubiri n'ibyambagwa akiyoga neza n'agasabuni ahejeje gukina hanyuma akarinda kumuka impuzu akazimesura akazanikira hanyuma akirinda gutizanya impuzu cyangwa amashesheti cyangwa ibirato by'umuntu yoba bigwaye byo koko umuntu akagira isuku y'umubiri n'isuku y'ibyambagwa kugira ngo yashobore kwirinda kuyandukiza abandi.
Nabo bakora siporo bakirinda kuba yatiza undi agasubimenye ihanaguje yabize ibyuya.
Egome cyane. Ikibazo mfise ibintu byose yabuze muganga nabyumvise kuri iyo ndwara. Nk'ubu jyewe ndi ku muti witwa ketoconazole bayita ngo ni atifungali yavuze muri utwo tukoko tuyigwaza yayivuzemo ariko nk'ubu maze kuwufata kabiri kandi nawandikiwe n'umuganga ariko sindakira n'ibinini bari baramaze kubinyandikira ni ndwara maranye igihe mbwabo hari igihe iduga nko ndayifise cyane numvise ko yavuze ahantu umuntu akunda kuba yifite mbwabo ndayifise mu mugongo cyane gusumba ahandi mugabo hari igihe iza ku maboko ikaduga no mu ijosi niho nca ntangura gufata umuti cyane ugasanga hari igihe bigabanutse ku maboko mu maso byagiye rimwe ariko ntibyagarutse ariwo muti ufise uva mu Buhinde witwa Setsan wowo manda wisiga bigahera neza inyuma y'amezi atandatu bigahera kandi nibaza ko ari nashaka kumubaza iyo bivawe ku maraso y'umuntu uko nibaza ko tubikura kuri data na mushikanje arabifise kandi no mu bana ba mushikanje harimo umwe abifise kandi si bose babifite umuntu yokora iki muri icyo gihe
numvise umutwaro wa David koko numvise ko ari indwara amaze kwivuza umwanya muremure amaze gusiga ko imiti yo mu Buhinde Setfy ibi imiti ya ketoconazole mavuta n'ibinini yoba yarigeze gufata kandi agatura n'ingorane yuko indwara koko ayibona cyane mu muryango iwabo ko hari abavukanye n'abana bayigwaye akavuga ko na se yari ayigwaye ikumbura yibaza ko yoba iri mu ndwara z'akaronda koko ugiye kuraba ibyigwa byatunganyije baravuga yuko hariho ubwoko de famille usanga ziri predispose ni ukuvuga iyo ndwara ikarira gusumba abandi bakavuga naho umuntu aba ava nk'abantu bava nk'ino mu Burundi twavuga ngo mu ntara zimbo ahantu usanga hashushe ibyo byo by'umuntu yoshaka kubisigura kuko nuko usanga umuntu abiri ibyuya rwose iyo hashushe gusumba mu ntara zo mu misozi ahantu usanga hakanye iyo migera nayo ikabigwirirana gusumba iyo hashushe kimwe n'ikindi iyo ndwara kuko indwara mu ndwara ziteba gukira rero bivuga ko yandura ugaca usanga irabwira n'ibintu hazi byinshi uri bamwe baza kubwira ko bakoresheje nk'amavuta y'inkoho abandi andi mavuta bakoresha mu koza inkoho abandi mavuta ya frein bijya byo muri garage abandi bakakubwira ko bakoresheje ibiti na iyi miti y'ikirundi ariyo twita ijya miti kama bakora mu mizi cyangwa mu byatsi biva mu ishyamba ugasanga koko indwara ntirikwe iravugwa neza kimwe nuko hari ubwoko bwinshi bw'imiti bivuga yuko indwara ivuga ugakira bivuga yuko byanse kuri uyu uca ku yindi miti kuko burya nayo nyine iri mu migwi hariho muri ayo ma antifangasi nabuze muri ayo ma harimo niyo ketoconazole umushinga nawe David yavuze hariyo imiti myinshi iri ubwoko bwo hejuru yayo bakoresha banyoye iyindi bakoresha bisize mwa kimwe n'ikindi kuraba ko imiti abafata ku munsi la dose ibikwiye n'ikiringo cyagenewe kuyivura gikwiye kuko ni indwara utajya kuraba ibyo cyangwa hirya y'ejo kujya kwa malariya inkinga ibe yakize kuko nk'imaze gutandukira amaboko igatandukira ku maguru igashwira no hino usanga ari indwara imaze kugwirirana mu mubiri bivuga yuko umuntu ashobora no gushika mu mezi atatu ariko arayivura umaze kuyivura ukwezi kumwe ugaca uvuga ko byabitse ibyo bitagikunda aho ntibyoshoboka nibaza yuko by'ukuri nutumira umushinga nawe David umuyokwigora umunsi yamanutse Bujumbura akazoca ku biro tugaheza tugasangira ikirago bw'umuntu amufashe kumutunganiriza
muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu, mbashimiye cyane ko mwakurikiye aya makuru. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika, kandi mwirinda iki cyorezo cya virusi ya corona. Murakarama.